ugira icyumweru cyiza.
Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose ku isi, ikaze ku ijwi rya Amerika. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Nongere mbasuhuze. Mu kiganiro dusangire ijambo uyu munsi turibanda ku biganiro bimaze iminsi bihuza abarundi byasoje kuri wa gatanu tariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 mu nkengero z'umujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ni ibiganiro mu magambo abigizemo uruhare byageze kutumvikana kwinshi kurusha kumvikana. Ku mpuguke n'abahinga banyuranye ni ibiganiro byazamuye ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Mu kubisoza, umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania yafashe umugambi wo gukora ubugororangingo bw'inyandiko ya nyuma izashyikirizwa abakuru b'ibihugu ba Afurika y'Uburasirazuba. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Terry Clavere niyo nkuru yakurikiranye ibiganiro kuva bigitangira umunsi ku wundi. Uyu munsi niwe mpa ijambo. Clavere, urakomeye cyane aho Arusha, mikoro ni yawe.
Murakoze kuduha akanya Etienne Karekezi. Hano ya Arusha turakomeye, n'ikirere kimeze neza, naho turi mu bihe by'imbeho ariko akazuba karaja karacishamo kakaka. Reka tuduge ku ijambo rero. Nk'uko wari ubivuze, ibiganiro byari bimaze indwi zibiri bihuza abarundi byararangiye ku munsi wa gatanu uheze. Mu kubisozera, nta masezerano yatewe ko umukono, nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose, nta n'itangazo bose bahurije ko risozera ibyo biganiro byabonetse. Umuhuza Matati y'Abarundi Benjamin Mkapa yaragerageje guhuza abanyepolitike bose bitaje ibiganiro kugira ngo bagire icyo bafunditse ku munsi wa nyuma, ariko biragoye. Urunanisa na rede ruhurikiyemo
na rede bose atanu mwavuye ubundi iyo bataje ni pankrasi
ibyo abake bategeze
position electorale de l'année 2020 dusaba yuko facilitation yofasha mu kuduherekeza mu matora y'ibihumbi 2020 kuko irongowe na Mkapa kuko ari nabo bariko barasozera izi biganiro kugira ngo babanyapolitiki bavuga bati tubyihiranije bavuga ngo leta yohabi barenganya oya bava ngo ngenda muvana ya jogo yarikiye mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke. Icya kabiri cokongerwamo ni uko ibiganiro vyotahukanwa mu Burundi bikasozerekwa ibisebo bya politiki bisobandanya abana politiki bagaganira gushika kandi ibiganiro ntibibuza ko igihugu kibandanya cyane ko amategeko y'igihugu ahinyanirwa. Hariho ikindi ni uko atama negosiasi yariho aricyo bita dialogue, ni ukuvuga ibiyago. Ikindi twizera ko cyoja ko ni uko raporo y'umuhuza muri ibiganiro by'abanyepolitiki yoza kunganira raporo ya bamuhuza igihugu Serideyi watunganya ibiganiro mu
Rwanda rutavuga rumwe na leta rwemeje
mugabo igihugu cyarakozwe ariko
gusa turakeneye kandi ko abanyepolitiki basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokarasi itera imbere. Turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka. Turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha. Turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza, tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye. Mu gihugu hagati hari umutekano, imbonera kure zitazigira utwinda yigira mu ibutura zidahagari kuzibonye zidakubituzi bonye wese zidapfunguzi bonye wese zidategeka intwaro zidategeka abapolisi zidategeka abacemanza n'ibindi.
N'amashami yigenga hari ibyo yashimye n'ibyo anegura. Gilbert Bekonjangwa atwara ishyirahamwe en Europe aratangara kubona hatabonetse amasezerano ategwa ku mukono.
Twebwe ibyavuye mu biganiro ntibyatubabaje cyane mugabo twatangaye kuko twari tuzi yuko tuvanga iharusha dusinye ibyo twashoboye kumvikana ko hanyuma tugasigaza ibyo tutumvikanye ko mu nyuma ibyo tutumvikanye ko tukazobiharira ibujumbura cyane cyane tukabiyagira ko ibujumbura mu Burundi hagati kandi umuhuza ariwe abiherekeza gushika mu 2020. Twashimishijwe n'ijambo umuhuza ahereje ko kuko yavuze yuko abarundi bose bokwishyiramo amahoro mu mitima yabo kandi ntihagire uzotera kaguma ngo azane ahungabanye umutekano. Ati mutegure amatora y'2020. Ibyo rero twebwe nko muri Onerope Burundi turabishima cyane kuko abihereje abarundi nk'uko abarundi aribo batezwa gutora inyishu y'ibibazo byabo. Nuko rero aho iyo bigeze ngaho haba hari icyagoranye. Icyagoranye nuko imigwi uko ari ine yagiye hamwe. Ubwa mbere umuhuza yari yasabye imigwi ibiri ariko mu nyuma irasambuka baca bakorera mu migwi ine. Hanyuma nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki narimwo natwebwe twahavuye tuvana ko bamwe baravamwo bagenda ukwabo bakorera ukwabo ariko twese twari twatanze ibyegeranyo byacu ariko umuhuza nabo bakorana bagaca bavuga yuko twebwe turamashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yegamiye ubutegetsi icyo twacanse kandi turagihakana cyane. Hanyuma nabajya abandi bari Parseme na na Rusiri Auricome hajya bose nabo bakoreye ukwabo nabo nyine ntibo bita yuko begamiye opposition begamiye imigambi itavuga rumwe na leta kuko amashyirahamwe arukwayo. Ibyo rero nabyo nyine twabirwanije twebwe ariko rero ikintu cyiza nuko ibyo twashoboye gushika ko byose umuhuza azobishikiriza nyine icubahiro Yoweri Kaguta Museveni kugira ngo abirabe hanyuma afate ingingo amenyeshe n'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere kugira ngo baheze bafate ingingo. Byagenze neza, ibiganiro byagenze neza mugabo ndabyumva yuko umuhuza atari gufata ingingo wenyine.
Gabriel Rufyiri nawe atwarisha mwe Auricome ati gihambaye nuko ubu habonetse ko ibwirizwa shingiro ari kibazo kiri mu matati kandi ko leta rinduka vuba.
Ibyo twahora tugwanira amasezerano ya Arusha hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro ibyo ubu bose baje mu biganiro dufatiye kucegeranyo umuhuza yadushikirije bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kuriwanisha Abarundi. Ivyo rero nibaza yuko uno munsi atamuntu n'umwe azosubira kuvuga ngo bagomba gushira mu kabati cyangwa uko bakunda kubivuga bamwe bamwe ngo muri archive amasezerano ya Arusha hamwe n'ibyo bashinzwe ko turagendera kuno munsi. Ivyo rero nibaza yuko ari kintu twese twoshima. Ikigira kane nibaza ko twoshima nuko twaronse ibibazo bidasanzwe twahora tuvuga ubu tuzosubira kuganira mu nama zizokurikira. Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindurirwa shingiro mugabo uno munsi icyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati. Ikibazo rero kimaze kujya mu matati ukagishyira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira. Noneho nibaza ko abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko uno munsi bitazosubira. Ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe, ubwigenge ni ubw'abarundi bose. Ubu icyo kibazo nibaza yuko giye gutora umuti mugabo hari n'icyo twagaye. Ibyo twagaye navyo nuko twebwe twabonye ko abarundi twebwe tugifise agatima ko kutabona ibintu bije imbere mugabo mu ruhande rumwe ndavyumva kuko harimo inyungu nyinshi. Umwe wese yabonye inyungu ziwe zitabaye zitagiye imbere hatwebwe twitwa ko turamashyira hamwe yigenga turabe neza y'igihugu n'abanyagihugu tusha twumva yuko ari inyungu z'abana bariya ziriko zirabangamirwa rero turavye ingene bamwe nabandi bagiye barigenza mwe bibintu n'ubabandanya bigenza twebwe tuvuga tuti bose ni barabe igihugu ntiyagira umwe yumva kumengo nkuko bakunda kuvyivugira benshi numwe n'igihugu sunzi abandi mu gihugu nta munyagufa ntanyagukira twese tunganya uburenganzira mu gihugu rero ikibazo kiri mu minwe y'abahuza kandi twebwe tukaba twashimye ibyavuye muri bigono biganiro kandi bakaba batwemereye yuko mu minsi yavuba cyane ibijya bibazo tutahurije ku bigomba guca byigwa kugira ngo hashobore kuba intumbero ikwiye kugira ngo amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ashobore kuzotegurwa neza twibaza yuko ibyo bibazo bigiye gutora umuti mu maguru masha twaravuze neza yuko udashobora kubuza uruhande rumwe rudashobora kubuza urundi ruhande ngo naka ntazi ibyo twe ntituvyemera twemera ko iyo hari amatati umuntu wese ashobora kutuma amahoro atagende ataboneka uyo muntu ategerezwa kuza mu biganiro aricyo gituma twasabye yuko ibyo bintu by'amamandadare byofutwa abantu bose bakaza mu biganiro erega umuntu aganira n'umugenzi wiwe umuntu aganira n'uwashaka uganira rero umufite cyo mufaje bisema abo muri leta bariko barabivuga ndabumva mugabo twebwe tuvuga yuko abo bantu bazakuza mu biganiro leta nyamwe ivuga yuko batoza iyo itegezwa guca yempoza sa volonté si itegezwa guca itegeka ibiba ivyo rero twebwe twibaza yuko mu biganiro bizokurikira bigiye gutegurwa mu ndwi zikurikira nico twizeye kandi twibaza yuko abantu bazoca baza kandi tuzogoma tubigwanira kuko mu bintu by'amaro nta muntu akwiye gusigara inyuma twebwe niko tubibona hanyuma mwavuze iby'abanyororo bafunzwe leta ntiyemera ko ari abanyororo ba politiki bahari mugabo nibaza yuko icyo kibazo ubu yacagiye ku meza babyemera batavyemera ubu yakiri mu bibazo bizokwigwa abantu bafunzwe bose bagirizwa cyane cyane twebwe ngo tubivuga muri societe civile iki twita atente à la sécurité intérieure de l'état ni ukuvuga bajya ngo bahungabanya ngo umutekano w'igihugu ibyo nabyone ni ibibazo kenshi usanga ari bya politiki tukifuza yuko n'ibyo bibazo byotora umuti nk'uko tubivuga ikintu cyose cyotuma amahoro abangamirwa twebwe tuvuga tuti icyo kintu kiza kuganirwa kikava mu nzira
yunganirwa na mugenzi we Faustin Ndikumana atwarishije hamwe paruseme mbere bari no mu mugwi umwe
inaho atamasezerano bwite yashitswe ko nitwovuga ko ibi biganiro bigize iminsi bibera ngahe yarusha byabaye imfagusa kuko nibwo bwa mbere abitabye ibiganiro mu bibi bitandukanye yashizweho baharira ku bibazo bakabiharira cyane mu migwi bagashikiriza ingene babibona mbere bamwe bagatora iby'abandi bakoze bakabiraba bakabona aho badahuriza naho bashobora guhuriza umufasha w'umuhuza akabakira akabumviriza hanyuma atoroka nyose akumva ati ndabyumvise ibyo bashobora guhurira ko bahuriye ko nibi ibyo batarahurira ko nibi ibyo rero bahuriye ko iba ari intambwe kuko birajanye n'uko krizi kihari kandi kiratera ingorane ku banyagihugu yuko ibyo amasezerano yarusha n'ibizo ashinzwe gutegeza kuba ibitabo ngenderwa ko mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi cyeke amatora meza ndetse n'iby'impunzi n'ibindi ibyo rero bitara ibitacu bumvikana ku bijanye n'ibwirizwa shingiro ningene ibijanye n'amatora nyene utegurwa ngira neza kugira imigambi ishikira abanyagihugu n'ivyerekeye abafunzwe ivyerekeye abari ku ofisi mitahe n'ibindi bije na bene ibyo ni ibintu byo bandi nabiharirirwa igihambaye nuko bishobora kubana bigahari hanyuma ikindi nuko twibuka yuko uyu mukapa n'umufasha w'umuhuza atubwira ko agira raporo y'ibi yarose akabihereza umuhuza mukuru akari perezida Museveni agaca asikoranye inama bakuru b'ibihugu kugira babwira aho ikibazo giteye kuko ni inama bakuru b'ibihugu bakakarere yagenye perezida Museveni n'umufasha perezida Mukapa urumva rero ahageza yakoze atatransmeta raporo kumuhuza mukuru Museveni
uwo mwizero wa Rufyiri nta mwanya wamaze kuko intumwa ya leta Terence Ntayiraja yaciye itangaza ko umugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ugeze kure
cyane gusa ikikubiri unyibukije rero agenda kwishyira ngaha ari icyo bita mu gifaransa le crise de souveraineté du pays Pisi yose ni kubimeza no kuvuga gishyirwa hanze so so the case of souverainty muri France no kuvuga ni ibazo bijanye no bwigenge bw'igihugu nico ituma kandi nari ahubire yuko ibyo shingi dufite uyu munsi byemejwe n'abarundi igihe yo yavuga kiyo bwajyo ingene ishira guhinyanyuka no kuvuga aba batwa barazo nibande mu gihe biri jamwe cyatwe bashinga mateka cyangwa ikoda bateka babisavye arashobora kuba intego y'ibyo shingi kugira ngo rihinyanyuka cyangwa ramukuru igihugu arashobora gushikiriza abanyagihugu integuro y'ibizwa shingiro kugira ngo bayemeze cyangwa bayihakane inzira yose y'ubundi yahisemo niyo ya kabiri iyo ntego yaraheze ubuzo vuba cyane igiye gushingira abanyagihugu bayemeze ni ukuvuga rero uvuze ngo ibizwa shingiro kuri yarihindurwe ugiye kubaza ubundi muntu ubuhejeje guhonyanga zangwe z'ibizwa shingiro nakubwira byasinyiwe n'abanyagihugu abo bari abandi bantu bafite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere mukuru wabigize iyo bagize ico bita trahison iyo bahe mukibona byo yagize ni hose trahison naho radio pina bashinga amategeko kimukorera ko amukuru niko bigenda
abari mu biganiro bose barahuriza ko hobaho uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo baganiriye aho abatavuga rumwe na leta nkare bose ngenda ku mana icage yacutwa mu gamwe sawanya Frodebu na Evariste Ngayimpenda wo mu gamwe Prona utavuga rumwe na leta bati ni leta y'ubumwe nta kindi
leta mbata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru nuko twumvikana hokogwa mwibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu Burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gufungira abantu gusa ihagarika kwangaza abantu dushike ku nzira ituma ayo matora mbuko tuyategura neza akaduhumuriza twese na karere kakumva ko gahumurijwe tugashika ku nzira aho Burundi udasubira guhari kuvoma abanyagi bumvise yuko utitaye ibiganiro barashobora no gufata bakavuga ati nta abanyapolitiki dufite tuzohebe iby'imigambo tuzohe iby'amatora barashaka kubigira na cyane cyane ko leta iguma ivuga ko amatora ari mabi iguma ivuga yuko imigambo ari mibi abanyagi barashobora kwirebura nico gituma rero twebwe tuguma dushigikira yuko iyi uyu munsi ntabwo twageze ko ibyo bazo byose cyo wabajije nibindi biteze utora umuti abanyagi wasubira kugira umwizere
ikibazo si icyo ikibazo nuko byokogwa na leta yizigiwe n'abarundi yumvikanywe ko ibyo byo kuyita imfata kibanza cyaje kuyita iki jewe siho mbona inyishu ikibazo nuko twogira tuti mbeko twumvikanye ibikwiye gukogwa byokogwa gute byokogwa nane inzego zihari ubu zoshobora kubishira mu ngiro nimba ari byo tukabandanya atari byo naho none inzego zobishira mu ngiro zoba zimeze gute
kuri ico intumwa ya leta ivuga kukoba ari kubandanya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi teras na iraja ate namba ntibikabe
rero icerekana ko harimo abantu badafite ubucuti n'abandi bati baraje ubutegetsi biragaragara mu bikubwiye uvuze yuko ushyiraho leta yindi amasezerano y'Arusha aravuga leta ngo ibijyaho abatutsi 40% abatutsi 30% kandi niko bimeze none uwo mutsi usasumba ubundi cyangwa umutsi usasumba ubundi we ninde kandi abaja muri leta uko ibyo shingiro bimeze gushika umunsi n'abantu bagiye mu matora none abantu bavuga ko bari gusubiza inyuma no gutiki yuko mumanga mu maraporo bakoze barashaka yuko ugufasha ibiganiro mu Barundi EAC yobireka bakabihereza abazungu aho mu byo bintu bisigura iki icakabiri ukavuga cyo bita reforme des forces de l'état et de sécurité no kuvuga gusubiramo inzego z'umutekano Arusha igira 50% n'abahutu 50% n'abatutsi aha rero uwo hirira akabikora ko byotera ikibazo bagaca bavuga kuri bitahe ku bantu bamwe bamwe bagombye gutegekaza ubutegetsi
mu rwandiko muhuza Benjamin Mukapa yashize ahabona inyuma y'ibiganiro hari ibyo abanyepolitike bategeze bumvikana ko ntibumvikana ku byerekeye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro ikigongwe cy'ikivunga gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'2015 habe n'icerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta ikindi batumvikanye ko no kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane ugwaruka bwegamiye imigambwe uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro harimo no kugira imyerekano ikibazo cingenze inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano hamwe n'ingene abashigwaho icuka ciza ca politike ningene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cyane cyane abanyepolitike bakomeye iruhande y'ivyo batumvikana ko umuhoza mukapa yarerekanye n'ivyo abanyepolitike bashoboye guhuriza ko ica mbere nuko bemera kandi bizera umuhuza n'umufasha wiwe barumvikana kandi ko amasezerano yarusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri ari umushinge w'amahoro umutekano n'iterambere bemera bose ko impari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorerwa umuti wa politike baranahuriza ko hakwiye kuvaho umugenzo wo kudahana ivyaha mu Burundi kandi ko hakwiye guhagarikwa amajambo y'ugwanko yava hose ikindi nuko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubahiriza agateka akazi na muntu gukomeza imigambwe no kunga yacitsemwo amashami kunagura imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'amakungu amerero nuko hojaho umugambo utomoye wo gutahukana
muri Cote d'Ivoire baske y'u Burundi bari muri Haiti baske y'u Burundi bari muri Centrafrique n'ahandi heshi wacungira gute ngo mu Burundi nivugo tutari nje ivyo bita mu gifaransa ngo crise politique ngo hari embase ibintu bamwadikira atari byo kabisa izo bibabiri mu gihugu bitagiramo leta kiba kirimo akajagari n'induru n'ingora tugashaka mugaba tukongera ko ibibazo bishika bitanu bihambaye bitegereza kurongerwa ko kugira ngo ibintu bigende neza icyo bita mekanizme d'accompagnement du processus électoral de l'année 2020 dusaba yuko facilitation iyo fasha mu kuduherekeza mu matora yihubira mirongo ibiri kuko irongowe na mukapfa kuko ari nabo ariko barasozera ibyo biganiro kugira ngo babanya politiki bavuga bati tubyiheranije bavuga ngo leta yohabi barenganya oya bava ngo ngenda muvana ya jyogo yarikiye mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke icya kabiri cyokongerwa ngo nuko ibiganiro cyo tahukanwa mu Burundi bikasozerekwa ibibazo bya politiki bizobandanya abanyapolitiki bazagomba baganira gushika kandi ibiganiro ntibibuza ko igihugu kibandanya cyane ko amategeko y'igihugu ahinyanirwa hariho ikindi nuko atama negosiasiyo ariho hari icyo bita dialogue ni kuvuga ibiyago
mu gihe leta ivuga ko itoganira n'imigwi yafashe ibigwanisho Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL avuga ko hamwe iyo migwi yoba ihari yo kwigaragaza ikerekana n'ico yifuza
nibyuko bavuga ngo tuganire ngo nabantu bafashe ibigwanisho ngo babemeye gushira ibigwanisho hasi abo nabo twe twabiye muhuza ko abantu atabo tuzi twebwe nimba bazwi nabo tuzi kabisa ntitwari kwemera ngo turashobora kwemera kuganira n'abantu tutazi niyo baboneka bakavuga aho bari bakavuga icyo bagamije bakerekana ivyo bavuga twebwe muri ico gihe tuzosaba leta tuti leta ganira nabo bantu mugabo ntashobora leta nshobora kuvuga ngo niganire n'ikirere iganire n'abantu batabaho cyangwa abantu bari mu byiyumviro
urwandi rutavuga rumwe na leta rwemeje ko bisa nuko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze batigeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkora mutima nkuko bivugwa na Ruyeze Baricako atwara umugambwe Ranake
jewe nk'utwara Ranake sinabyakiriye neza kuko ibyari kwa byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu ibibazo by'u Burundi urumva rero ko ntawe uryoherwa umuntu aryoherwa hageze kivamwo ariko harakozwe ibitari bike imigwi yose yarabihaye umuhuza abuze yuko agiye kubishikira uyu mufasha agiye kubishikiriza muhuza hanyuma nabo babihe kandi abakuru b'ibihugu bo mu karere ngira ngo rero mu nyuma bazoheza barabe uko bimeze kugira ngo barabe ko byobandanya ku neza igihugu cyacu
umuntu uvuga ko ari esheke
oya umuntu uvuga ko ari esheke kuko esheke nuko atakiba cyakozwe mugabo igikorwa cyarakozwe ariko ntigishimishije kuko cyari gushimisha iyo havamo ikintu abarundi gituma bakira bakava muri zingorane barimo
ntimigeze munumvikana ku cokorwa canke ku kunzego zo kubahiriza ivyo mushitseko
oya ntaje twumvikanye ariko nuko mu migu yose hariho bimwe bimwe ubona ko duhuriza ko akaba nibindi tudahuriza ko mwisanzwe bigenda neza kwicara hamwe nkibyo duhuriza ko twari kugenda twumvikanye ukuntu byoje mu ngiro ibyo duhuriza ko navyo bikaja mu byo tubandanya tuganira ariko urumva ntibyashobotse ko tuje hamwe
byizo shingiro ntimuhuriza ko byo hinyanyurwa ariko amatwa dusumira rigiye gusubirwamo
oya bwizo ngushingiro ntiduhuriza ko byo hinyanyurwa bwizo ngushingiro ko hinyanyurwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi ariko ico tuvuga nuko ryarwo hinyanyurwa abarundi bavyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyurwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu
na mugenzi we Evariste Ngayimpenda kubw'umugambwe iprona igice kitavuga rumwe na leta ni nkuko
ubu rero ico twari twiteze nuko bamwe nabandi bo bivugana amaso mu yandi ico bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ivyo bibazo nyamukuru hanyuma rero kuguharira kukagira ico kuvuyemwo tugashika ku ijambo twoshikiriza makungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo Burundi busubire buronka amahoro n'umutekano tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa turakeneye kandi ko abanye politike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Burundi zosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye mu gihugu hagati hari umutekano imbonera kure zitazigira utwinda yigira mu butura zidahagari kuzibonye zidakubituzibonye wese zidapfunguzibonye wese zidategeka intwaro zidategeka abapolisi zidategeka abacemanza n'ibindi
n'amashami yigenga hari ibyo yashimye n'ibyo anegura Gilbert Bekonjangwa atwarishiramwe en Europe aratangara kubona hatabonetse amasezerano ategwa ku mukono
twebwe ivyavuye mu biganiro ntivyatubabaje cyane mugabo twatangaye kuko twari tuzi uko tuva ngaha iharusha dusinye ibyo twashoboye kumvikana ko hanyuma tugasigaza ibyo tutumvikanye ko mu nyuma ibyo tutumvikanye ko tukazobiharira iBujumbura cyane cyane tukabiyagira ko iBujumbura mu Burundi hagati kandi umuhuza ariwe abiherekeza ushika mu 2020 twashimishijwe n'ijambo umuhuza ahereje ko kuko yavuze yuko abarundi bose bokwishyiramo amahoro mu mitima yabo kandi ntihagire uzotera kaguma ngo azane ahungabanye umutekano ati mutegure amatora y'2020 ibyo rero twebwe nko muri Onerope Burundi turabishima cyane kuko abihereje abarundi nkuko abarundi ari bo bateza gutora inyishu y'ibibazo byabo nuko rero aho iyo bigeze ngaho haba hari icyagoranye nuko imigwi uko ari ine yagiye hamwe ubwa mbere umuhuza yari yasabye imigwi ibiri ariko mu nyuma irasambuka baca bakorera mu migwi ine hanyuma nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki narimwo natwebwe twahavuye tuvana ko bamwe baravamwo bagenda ukwabo bakorera ukwabo ariko twese twari twatanze
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru Arusha muri Tanzania ku kiganiro kirambuye gisesenguye atugejejeho namwe abatwumvise mwese uyu munsi nongeye kubashimira kandi nkuko bisanzwe ntiduhema ndabatumira kwitabira buri gihe ibiganiro byacu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.